Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Ndasigara.
Ndabahaye mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba hagateka kawe nikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatandatu turi igenekerezo rya 8/0 umwaka w'2022 anayo agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hari umugabo yarayatowe ikiziga yaciwe umutwe n'abantu bataramenyekana muri komine ya Giteranyi turi ku mutumba Rugasa. Hari n'abandi basore babiri baraye basomye nturi muri iyo komine nyene mu kanya muraza kubyumva. Mu gisata cy'amagara y'abantu naho haritezwe kwemezwa ikoreshwa ry'ikarata yerekana ko umunyagihugu wo mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko yicandagishije ikiza cya COVID-19. Itegeko ryemeza iyo karata rikaba ryitezwe kwemezwa mu nama buca iba kuri uyu wa mbere y'abashikiranganji baraba yinjira ry'ibihugu muri uyu muryango. Mu rukurikirane nago rwa radio Inzamba agateka kawe bibyaranze umwaka w'2021 uheze, igisata cy'umwuga wo kumenyesha amakuru cyaranzwe n'utunenge twinshi. Bamwe mu bamenyesha amakuru barishwe, abandi batari bake barahohoterwa mu kazi kabo. Muraza kumva mu runani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi ibeji aho basaba leta kubahiriza abakora umwuga wo kumenyesha amakuru gutyo abarundi baronka amakuru y'imvaho kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa mutarungu ya kwifuriza ikaze murano makuru duhera mu bijanye n'ubugizi bwa nabi. Umuntu umwe azwi ku izina rya Ezekiel yarishwe aciwe umutwe ku muhingamo wo ku munsi wa gatanu ku mutumba wa Rugasa komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Aho nyene muri komine ya Giteranyi abasore babiri baraye basomye nturi mu kiyaga Gweru idonido na Josine Kaze.
Umuhisi Ezekiel imbere y'uko gandagugwa yahamagawe ku telefone n'uwitwa Minane Juvenal ngo bahurire ahantu ico bavugana kijanye n'ivyashara ngo bamaze kubonana acara mu gandagura. Minani akaba yoba yafashanije muri ubwo bubisha n'umwe mu bo bavukana nk'uko amakuru ava ku mutumba wa Rugasa avyemeza. Imvo z'uko bwicanyi bikaba yoba ifatiye ku ideni ry'amafaranga atamenyekanye igitigiri Juvenal Minani yoba yaraheraniye muhisi Ezekiel. Abantu batatu Ezekiel umuvukanyi wiwe hamwe n'umukenyezi wiwe bakaba bahagaritswe n'igipolisi ku mvuzo z'amatohoza. Abandi bantu babiri bakiri bato barapfuye kwa gatanu igihe cy'umutaga baguye mu kiyaga Gweru muri zone ya Masaka muri iyo komine nyene ya Giteranyi nk'uko amakuru atandukanye ava i Masaka abyemeza. Abo basore babiri bakaba basomye nturi mu gihe ubwato barimwo bariko bararoba bwubikwa n'umukuba w'amazi nk'uko isoko rya radio Inzamba Igiteranyi rivyemeza.
Arakoze Josine Kaze tukiri mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Bariyamiriza itemagurwa ry'imirima y'ibitoke ihagarikwa ridaciye mu mategeko n'izindi ngingo zose zibafatirwa kugira ngo batahe ku nguvu. Ivyo bivugwa n'impunzi zo mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania kuva kuri wa kano heze. Ibikorwa bavuga ko ari vyo kubatoteza bikorwa n'abasivile bajejwe gucungera umutekano w'ikambi bahagarikiwe n'abapolisi ba Tanzania bibatuma baja mu ruhagarara. Ariko naho bimeze uko impunzi zavuganye na radio Inzamba zivuga ko zitarota zitaha kuko ico zahunze kitarahava. Inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Mutuni bitoke bari gutuma twibwe cyangwa ibibazo tubatwibwe turabona yuko umenya kashobavuze.
Ayo majambo impunzi ziyavuga kubera akangaratete zirimwo. Ibikorwa vyasubiye bavuga kuri vyitera bwo binduta bibatuma babona ko ibikurikira bizoba bibi kuri bo.
Inzoga zikize zo gutema imirima y'ibitoke n'ibigori cyatawe kuri uno munsi wa kane muri zone ya mbere na zone ya gatatu kuri uno munsi wa gatandatu cyahagaze. Ariko tukibaza ko ari uko cyahuriranye na wikende bazobananye mu mvi iza. Dufite ubwoba yuko bahejeje gutema imirima bashobora kuhirara mu mpunzi nazo.
Impunzi zirikana ivyemeza uko igihugu bahunze kidatekanye aina cyo gituma naho bototezwa batariko barahunguka muri iki gihe
kumbona umukuru w'igihugu arinda akazi imbere y'abantu yuko ari mu gihugu kitagira ubutungane kuko umukuru w'igihugu wenyine giheruka bwahabwiye umukuru w'igihugu waha uko ashinzwe kurwana umurwayi kubona igice kwanze kihariye abantu bagomba yuko bagomba bishwa
bose gishyira hamwe haseya ryitaye impunzi ku isi gufasha gutora inyishu zibahumuriza
gusaba haseya ko yadufashe katubwira ko yatasanzwe ari umuvuzi dufise nimba yatasanzwe nayo bitokunda yuko tureka ngo tugume ngaha nivuga ngo haseya aha mu Rwanda impunzi ziho zayo neza muri Kenya mu Uganda dushobora tutore badutware mu gihugu kimwe ngaha dushobora kubaho mu mahoro
n'ubu radiyo inzamba ntiturashobora kuronka umuvugizi wa leta ya Tanzania n'uwurongoye haseya muri Tanzania ngo bagire ico babivuze ko twibutse ko mu ikambi ya Nduta hari impunzi zirenga 60,000 b'abarundi
kuri ivyo rero amakungu akwiye guhaguruka mu gutabara impunzi z'abarundi zigorewe muri ico gihugu ca Tanzania na cane cane ishiramwe impunzi amakungu rijejwe impunzi kw'isi HCR bishikirizwa n'umufasoni Marie Louise Barichako arongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi kubwiwe inyifato y'igihugu ca Tanzania yo guhotera impunzi iteye kubiri n'amategeko eka n'umuco w'abanyafrika ubiza umufasoni Marie Louise Barichako
subwa mbere muri zingorane uburundi bwahikiyemo kuva mu mwaka wa 2015 impunzi z'abarundi zahungiye Tanzania zikorerwa mabi zigafatwa nabi twaravuze twaratabaje kandi n'ubu ntituzohora ibiherutse kuba n'ubu muri ayo makambi impunzi zikabuzwa gushora no kurema isoko imirima yabo igatemagurwa ikarandagurwa nibara kumutemere mu karanga k'abanyafrika ibyo bikaba byakozwe bihagarariwe n'igipolisi ca leta bivuge ko leta ya Tanzania iri muri ibyo ibyo rero biranyuranye cyane n'amategeko mpunzamakungu araba ibyo gutabara ababangamiwe harimo impunzi ntitwobura kuvyamiriza kuko biratandukanye n'inzira y'igihugu cya Tanzania cari ihaye mu makungu mu byo gukingira impunzi kuva muri ya myaka Afrika yarwanira ukwikukira niko twari tubizi niko byamye biri uyu munsi ntitwumva neza ibiriko biraba impunzi z'abarundi zamye zakigwa neza zigahumurizwa zigatekanirwa mu gihugu cya Tanzania muri zanjyane zose zaba mu Burundi kiretse yubu yatanguye mu 2015 bikaba kandi bikwiye nuko ishyirahamwe mpuzamakungu zirabe iby'impunzi HCR umuryango w'ubumwe bwa Afurika Union Africaine na wa mugwi wawo ushinzwe iby'agateka kazi na muntu umwe bita Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples eka mbere na ONU n'amakungu bose ko bahuriye kuri rya banga ryo gukingira impunzi niba birabire hafi
Marie Louise Barichako arongoye umuhari w'abakenyezi inamahoro
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
akana akamo ka radio inzamba agateka kawe
tubandanye nano makuru twabateguriye mu bijanye n'amagara y'abantu haritezwe yemezwa ry'ico bita certificat ko abanyagihugu bo mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko biteje urucanco rw'ikiza cy'umugira wa COVID-19 iryo tegeko rikaba ryitezwe kwemezwa mu nama itegekanijwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 10/0 umwaka wa 2022 mu nama izohuza abashikiranganji baraba iyinjira ry'ibihugu muri uwo muryango abajejwe gutwara ibintu n'abantu hamwe n'abo bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu itangazo ry'umunyamabanga mukuru wa EAC rihamagaza iyo nama asigura ko ico cemezo kizofasha kugira habandanye imigenderanire hagati y'ibihugu na cyane cyane kugira urudandazwa rubandanye Ninguru tubaza Josephine Jones Nkunzimana.
Icyo cyemezo bita certificat kizofasha mu kugenzura uruja n'uruza mu bihugu by'akarere ka Afrika y'Ubuseruko, kizofasha kandi mu gucungera ihanahanwa ry'ibidandazwa haba ku mipaka cyangwa imbere mu gihugu. Mu itangazo ryiwe, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa EAC Dr. Peter Matuki yerekana ko ababajwe n'ingaruka mbi z'ikiza cya COVID-19 harimo izijanye n'urudandazwa rudaciye mu muco, ibyo bigatuma inyungu z'ibihugu zijanye n'injira muri uwo muryango byari bigeze ko zihungabana. Ni muri iyo ntumbero asaba ibihugu bihurikiye muri EAC gutorera inyishu hamwe kuri icyo kiza mu gushyiraho icyo cyemezo aricyo bita certificat canke EAC pass. Izo certificat zikaba zizokwemezwa biciye mu buryo bwa none n'ibigo bita laboratoire bizwi mu ntumbero yo kwizerana hagati y'ibihugu n'abanyagihugu. Muri iryo tangazo Dr. Matuki agaruka ku kamaro ko gushyira ku biciro bimwe ibipimo bya COVID-19, umwanya ungana wo kurindira inyishu z'ibipimo kugira ibikorwa bibandanye ku gihe, kugira ibipimo mu bigo bizwi bita laboratoire mu gihugu kimwe kimwe cya EAC. Arashima intambwe ibihugu bimwe bigeze ko mu kugerageza iyo certificat, akavuga ko u Rwanda, u Burundi na Uganda aribo bamaze kugerageza, Kenya, Tanzania na Sudani y'Epfo bakaba bakiriko baritunganya kugira nabo bahamje bagenzi babo. Mu nama igira ya 2021 y'abashikiranganji b'amagara y'abantu yo kuwa 10 Kigarama 2021, EAC pass yaremejwe n'abashikiranganji b'amagara y'abantu nk'igifasha akarere kubona n'ingoga ko abantu bipimishije ikiza cya COVID-19 canke naho biteje urucanco.
Arakoze na Josephine Jones Nkunzimana. Igisata cyo kumenyesha makuru muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 twaraye dusozereye waranzwe n'utunenge tutari duke tudashobora gutuma umumenyesha makuru akora akazi kiwe umutima uri munda. Ibyo bishyikirizwa n'urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi IBJ Alexandre Niyungeko arurongoye, yibutsa ko muri uyu mwaka uheze w'ibihumbi 2021 abamenyesha makuru indwi bakira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose bazira ko bakoze akazi kabo, abagize nabo ngo barayanyaze iyo bahungiye leta y'u Burundi ntiyahengeshanije kubiruka ko ibabuza gukora akazi kabo. Alexandre Nimbe ko yibutsa kandi ko ako gatotezo kahereye ku mukuru w'igihugu ubwiwe nyene aho yifatira mu gahanga abamenyesha makuru kubera ko bavuze cyamwe bamubajije ibyo leta arongoye idashaka kumva. Umviriza Alexandre Nimbe ko
umwaka w'ibihumbi 2021 ntiwabaye umwero kuko umwuga wo kumenyesha makuru waraburabujwe, abamenyesha makuru baratotezwa. Icyo umuntu yohera ko aha twokwibutsa ko mu kwezi kwa kabiri abamenyesha makuru indwi baciriwe mu nyororo wo guherayo, aha tukabibutsa ko ari Innocent Muhozi, Bob Rugurika, Mupfasoni Anne Niyuhire, Gilbert Niyonkuru, Arcade Havyarimana, hamwe na Patrick Mitabaro na Patrick Nduwimana. Abo bose baciriwe mu nyororo wo guherayo ata kindi bakoze atari umwuga wabo wo kumenyesha makuru. Abamenyesha makuru babaranje batotezwa gushika niyo bahungiye, aho leta yabandanyije ibatoteza gushikaho isaba iyo bahungiye ko bababuza gukora umwuga wabo. Kindi caranze uwo mwaka ni kuburabuzwa kw'abamenyesha makuru kugushikaho barondera makuru, gukubitwa kw'abamenyesha makuru, ibikoresho byabo birafatwa, amasanamu yafashwe arafutwa, n'ibindi byinshi byo gutoteza umwuga. Bica bigira ingaruka y'ingene mukogwa abamenyesha makuru yo bakora bari mu bwoba, murumva neza yuko atabwigenge buheza ngo buhabe. Ikindi twogaruka ko ni amajambo yagiye arashikirizwa n'umukuru w'igihugu aho yifatiye mu gahanga abamenyesha makuru Esdras Ndikumana na Antoine Kaburahe akabita abansi b'igihugu, atakindi bariko barazira nabo nyine atari uko bakora umwuga wabo. Ni byinshi umuntu yovuga, ariko reka tugaruke no kuri umumenyesha makuru. Amajambo kandi y'umukuru w'igihugu yifatiye mu gahanga umumenyesha makuru kubera mubajije ikibazo cy'umuriro wadutse mu ibohero rya Gitega, aho umukuru w'igihugu yavuganye agashavu atuka umumenyesha makuru atakinda koza atari uko abajije ikibazo. ibyo rero ni ibintu biboneka nk'uko baca umugani mu Kirundi bati umwera uvi bikuru gakwira hose eka nikiriyo kibaye nuko nyene murumva neza yuko umukuru w'igihugu yifatiye mu gahanga umwuga kifatira mu gahanga abawukora murumva neza ingene biheza bikagenda
muronani rwamenyesha makuru ibeji basaba ko uyu mwaka w'2022 tutanguye ubutegetsi bwo kwikubita agashi bakareka abamenyesha makuru bagakora akazi kabo mu mwidegenzo abanyagihugu bakaronswa makuru nkuko ibwirizwa shingiro ribitegekanya n'ubunyene Alexandre Niyungeko
icyo twifuza muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri twifuza ko ibyo byose iryo totezwa ry'abamenyesha makuru ryohagarara twifuza ko Burundi bwo b'igihugu cyubahiriza amategeko igihugu cyubahiriza uburenganzira bw'abantu bwishikirizwa amakuru ivyo navyo bigaca mu korohereza abamenyesha makuru gukorohereza ibimenyesha makuru gukora umwuga wabyo nivyo twifuza muri uno mwaka tukifuza kandi yuko atamvugo zindi zaba z'abategetsi kanabandi z'ukubura buza umwuga hakajaho nyabuna ukorohereza abamenyesha makuru gukora umwuga wabo leta irakwiye guhagarika ibyo kuza barugara ibinyamakuru binibi kubuza ko abari mu gihugu bumviriza amaradiyo ayacankariya canke kuja ku mbuga ngurukana bumenyi zisanzwe zitanga ayo makuru abantu bakisanzura bakaronka ubwo burenganzira kuko n'uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro
inzamba tubandanye nano makuru twabateguriye mu isata cinkino imigwi 2024 nserukira bihugu niyo izitabira igikombe cha Afrika kizotangura kuri no w'Imana mu gihugu cha Cameroon ibyo bihugu byashyizwe mu migwi itandatu umwe ugizwe n'ibihugu bine ibihugu bibiri biri mu mugwi nibyo bizobandanya mu gice cy'umunani gishyiri cya nyuma izo ni Dona Beni Aselakana
mu mugwi wa mbere ari nawe uzugurura izo nkino dusangamo Cameroun Burkina Faso Ethiopie na Cap Vert umugwi wa Cameroun ukinira muhira kitabaye igisida uzobandanya mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma ufite abakinnyi bamenyereye amahiganwa kandi bakina mu migwi yifashe iburayi ntacyo buza rero ko uwo mugwi urengana iyo ntambwe ya mbere uri no mu kibanza cya mbere muri ibyo bihugu bitatu bisigaye naho bisa n'ibinganya inguvu Burkina Faso irafise ico ibisumbya ikaba rero ariyo ifite amahirwe yo guherekeza Cameroun umugwi B ugizwe na Senegal Zimbabwe Gine na Marawi, Senegal ikomeye ku mpande zose kandi imaze kwerekana ingufu zayo muri ico gikombe naho itaragitwara na rimwe ifise amahigwe yo gusozera izo nkino iri mu kibanza ca mbere igihugu kizobica kabiri biragoye kuvuga ico arico ariko Gine ishobora kugitahira mu mugwise harimwo Maroc Ghana Comore na Gabon imigwi ya Maroc na Ghana ifise amahirwe yo kurengana ariko igihugu ca Gabon naco nyene gifise abakinyi benshi babigize umwuga iburayi gishobora kuvyifatamwo neza kikaja muri bibiri bizobandanya mu gihe cyo ramukacirahiye kimwe hagati ya Maroc na Ghana na cane cane ko Ghana biboneka ko itakiri imwe ya kera umugwi D ugizwe n'ibihugu bya Nigeria Misiri Sudani na Guinea-Bissau atari manuka ibaye kuko mu mpira w'amaguru atakidashoboka Nigeria na Misiri bifite amahirwe kubandanya amahiganwa. Mu itsinda rya gatanu harimo Algeria, Guinea Equatorial, Côte d'Ivoire na Sierra Leone. Tufatiye ku bakinnyi bagize iyo migwi, Algeria yifuza kwiyongera ico gikombe na Côte d'Ivoire zirafise ico zisumbya abo bazohiganwa. Ariko rero Sierra Leone yigenjeje neza gushika uno munsi irashobora gutangaza abakunzi b'umupira w'amaguru igafata ikibanza cya kabiri. Umugwi wa gatandatu urimwo Tunisia, Mali, Mauritania na Gambia. Mali na Tunisia zirafise ico zisumbije abo bahiganwa ariko Mauritania yerekana ko igenda itera intambwe buri mwaka ishobora nayo nyine kugwanira ibyo bibanza bibiri vya mbere. Ikiza cya COVID-19 kivugwa mu migwi myinshi izokina iryo higanwa rya Afrika gishobora gutuma ibihugu bimwe bimwe bitakaza abakinyi bigenderako bikagira inkurikizi mu nkino.
Arakoze Beni Aselakana tubandanye nano makuru ku kigabane ku isoko ubutungane bw'u Burundi bwo babufise ububasha bwo gucira urubanza abo babaragize ihunyabwoko mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri icyo nicyo kibazo tuza kugerageza kwishura mu kiganiro ku isoko cy'urunani rw'amaradiyo RPA inzamba gateka kawe nibonesha kure Connaissance mushyikirizwa na Emile Nibasumba.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Inyuma yo kwemezwa n'umugwi CVR ko habayeho nyabwoko ryagiriwe abahutu mu 1972, umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka kuvuga mbere ko n'ubutungane bw'u Burundi bufise ububasha bwo guhana abakoze iho nyabwoko mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 8/0 mu 2022. Tuza kuraba icyo ubutungane bwavuzwe na Evariste Ndayishimiye butegekanya mu byaha bene ivyo muteramanye na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu kuwa 29 Kigarama mu 2021, umumenyesha makuru amubajije igituma ibijyanye n'iho nyabwoko ryavuzwe n'umugwi CVR Uburundi butohamagara makungu akabufasha nk'uko bitegekanywa n'amasezerano y'Arusha. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishuye ko ubutungane bw'u Burundi bufite ububasha bwo gukubita intahe mu gahanga abagirizwa iho nyabwoko byoba byaragiriwe abahutu mu 1972.
Ingingo ya kangahe ivuga yuko ari ishyirahamwe mpuzamakungu rivyemeza.
Mwebwe muragira amapolitike bugaca mwemeza ngo nibyo mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi kirahana neza iho nyabwoko n'amakungu niyo mucamanza w'u Burundi nize abantu baba bihederako oni si leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi hamagarirwa guhana. U Burundi ni igihugu cyikukiye gihise amategeko kigendera ku mategeko, nicyo nyene kiraba ingena amategeko ajya mu ngiro uyarenze ko agahanwa siho nizo za guhana urenze ku mategeko. Ibyo rero ni politiki mama ariko maravuga ngo cemezwa cyane cemezwa n'amategeko mpanabyaha y'u Burundi. Sicyo bituma mubona mu gitabo mpanabyaha kera ntihahoramwo icyaha cy'iho nyabwoko icyahoramo mugubu kirimo. Iyi kirimo rero no Burundi rero buzi ingende buzovyifatamo sioni izi ingende Burundi buzovyifatamo.
Umushingwa manza Diodone bashiraho ishize wewe wamenyesha ko ivyo byaha ubutungane bw'u Burundi atabubasha bubifise ko kuko byakozwe imbere yuko bishigwa mu mategeko y'igihugu.
Mu mategeko baravuga yuko atacaha gihanishwa itegeko ritari rihari mu gihe icaha gikogwa. Ivyo rero turabisanga mu ngingo ya 39 yibwirizwa nshingiro, turabisanga no mu masezerano y'agateka kazina muntu muri Afrika mu ngingo ya 2 y'agace ka kabiri. Ariko cane cane umuntu rero cyagiye agenda kuraba mu Burundi kubijanye n'ivyo byaha aca asanga amategeko ashobora kubihana yinjijwe mu mategeko y'u Burundi mu mwaka w'2003 mu itegeko ryo gukinga no kugwanya ubunyabwoko. Byanditswe mu cyo bita code penal igitabo mpanabyaha muri 2009, haba igitabo mpanabyaha cyo mu 1981, haba mu by'imbere ibyo bintu nta byari byanditsemo. Aha rero umuntu akanamenyesha yuko n'amasezerano mpuzamakungu yo kugwanya iby'iho nyabwoko u Burundi bwayinjiyemo mu 1997.
None hamwe leta y'u Burundi yocisha hayo igacira imanza ikongera igahana abagirizwa ibyo byaha, ingaruka zobizihe? Icyo ni kindi kibazo bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance babajije umushingwa manza Diodone bashiraho ishize.
Cyaciye nyabwoko rero n'ivyo byaha bindi n'ivyaha bihambaye koko bitegerezwa guhanwa. Ariko umuntu aribaza ati mbega kugira ngo ntihabe urukurikirane rw'imanza ziheza zigafatwa nk'uko zitabereye koko guki? Mu 1965 harabaye imanza, abantu baracibwa imanza kubera ubwicanyi bwari bwabaye, abantu n'ukunyongwa baranyongwa. Ariko mbega Abarundi bafashe ko izo manza zari zikurikije ibyangombwa kugira ngo umuntu afate yuko izo manza zagenze neza? Imanza zacitse 72, Abarundi barazishimira nk'uko ari imanza zibanywanisha. Nubwo leta yovuga iti ngire nkoresha ingufu mfise izo manza ndazishyiraho ndabafate ndabafunge, umuntu araba ati mbega nibizoba binywanisha canke nibisubiza inyuma umwizero wo kubona Abarundi banywana? Kuko ntihazoba hakoze ingingo, hazoba hakoze ingimba. Nta yindi nzira atari uko bahamagara ONU karaba koko ibyabaye ikabitohoza, abakoze bose ibyaha bakabihanirwa, hanyuma Abarundi bakanywana atakuri ko gupfundikanya kwa yakozwe mu guhindura kahise kugira ngo hagira biyeza kuko no mu batwara tawuzi neza yuko bera muri kahise ibyaha byakozwe guhera mu 1993 gushika mu 2003 barabifisemo uruhara ntazabuta kugenda na zaheha zarukina bego umuntu wenyene aje afise uruhara mu byabaye azoheza yishira ko amapingu yitware mu gasho umuntu afise uruhara mu rubanza nka rusasamu
ibijyanye niho nyabwoko bikaba byagiye mu gitabo mpanabyaha cy'u Burundi mu 2009 byongera bigarukanwa mu gitabo mpanabyaha cyo mu 2017 aho mu ngingo zacu z'amajyana 2022 amajyana 2023 amajyana 2024 n'amajyana 2025 abagize uruhara mu iho nyabwoko mu byaha by'agahomerabunwa cyangwa mu byaha byo mu ntambara kimwe mu bihano bahabwa ari umunyororo w'uguherayo ariko mukaba mwumvise ko bamwe mu bizi bijyanye n'amategeko bashikiriza ku ibyaha byo mu 1972 bivugwa na CVR igihe byakogwa ayo mategeko atari bwajeho. Aha ni ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa munani nzero mu 2022 kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta
cyari ikiganiro ku isoko.
Arakoze na mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA. Musozera aya makuru twabateguriye tubabwire ayanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku gihugu cy'u Burundi ayo numunsi tuyasomegwa na Georges Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyahere ku kinyamakuru Iwashu aho kigira umwihezo ku nyishu iherutse gutaba n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Philibert Biyereke aho arahira akarengwa ko ataye abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugwanya abagizi ba nabi bari muri ako karere nk'uko byavuzwe n'ibinyeshamakuru byo muri Kongo na mpuzamakungu bikemezwa mbere n'amashyirahamwe adaranira inyungu za politiki muri icyo gihugu. Inyishu ya Philibert Biyereke ngo yibutsa iyindi nyishu nk'iyo neza na neza yatanzwe n'undi muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu mwaka w'2002. Icyo gihe ngo nawe nyene yararahiye avuga ko atanteko z'u Burundi ziri kugwana mu gihugu cya Congo. Uhari igihe abatwara igihugu uno munsi bari bakiri mu ishyamba bagwanya leta. Icyo gihe biciye kure cyane icegera cy'umuguru w'igihugu w'icyo gihe Frederic bamvuga inyumvira ngo yavuye yemanga ko hari inteko z'u Burundi ziri mu gihugu cya Congo kugwanya abasi bahungabanya umutekano muri akano karere. Ikinyamakuru Iwashu kibandanya kivuga ko atakundi byari kugenda muri icyo gihe kuko mu ngabo z'u Burundi zari zarungitswe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari yaramaze gupfa abatari bake ku rugamba kubera kubura ibifungurwa bagapfira mu mahanga kure y'igihugu cyabo n'ababo ntibashobore no guhambanwa iteka. Benshi muri abo ngo bari batanguye kutubaha amategeko y'ababatwara abandi nabo bakagumuka. Ibyo byose ngo byatuma amakuru yuko hari abasirikare b'Abarundi bari mu gihugu cya Congo adashobora gusubira kunyegezwa. Umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Iwacu yanditse iyo nkuru asozera yemeza ko umugabo wo kumenyesha amakuru ari umwuga utoroshe ariko ko atokwifuza kuba umuvugizi w'igisirikare. Mu gisata kijanye n'amagara y'abantu naho ikinyamakuru BPF cyandika ko ikivuko cya Rumonge kigiye gusubira kugurugwa nk'uko byamenyeshejwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza cha corona 19. Mushikiranganyi w'amagara y'abantu muganga Sylvain Nzeyimana asanzwe ari muri uwo mugwi yabimenyesheje ku igerekerezo rya gatanu uku kwezi nyene aho yavuga ko ico kivugo kizokugurwa kuri uwa mbere igerekerezo rya cumi uku kwezi. Ubushikiranganyi ajeje ngo bwaramaze kwiga neza ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi na cyane cyane ku bijanye n'ingene bazofasha ingenzi ziva mu gihugu kibanyi cya Congo n'izindi zikoresha ikiyaga cya Tanganyika. Abajeje ntwaro nabo ngo bazoca baraba ingene bategura ibibanza bazoshiramwo abantu bazoba batowe uwo mugera kugira ngo ntibanduze abandi. Mu gusozera ano makuru yanditswe n'umunyeshamakuru mu gisata cy'ubutunzi ikinyamakuru Burundi Eko cibaza ingene korohereza abadanaza b'abanyamahanga bimwe bita exoneration mu rurimi rw'igifaransa muri kino gihe bigatuma abo bagwizatunga bahurumbira igihugu. Icyo kinyamakuru gisanga abantu nosoye iby'ubutunzi bavuga ko hari byinshi byiheza kugira ngo abagwizatunga bemere kuza mu kindi gihugu nk'u Burundi. Muri byo byinshi baraba ngo harimo igihugu kirimo umutekano, ingere byo gutanga amatagisi n'amakori bimeze muri icyo gihugu, yuko bazoronka abazobagurira ibyo baba bariko baradandaza, ko bazoronka amazu bashobora gukoreramwo, amazi n'umunyankuba bikwiye n'ibindi. Abagwizatunga abanyamahanga ngo baratoza neza bakaraba ibyo byose ingene byifashe imbere yo kuzana imitahe yabo, nkuko tubisanga muri icyo kinyamakuru Burundi Echo. Aho niho hagarukiye ano makuru yanditswe ibinyeshamakuru, mukaba mwayashikirijwe na jewe George Nimenya. Naho ubutaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze na George Nimenya akabari nonga duce dusozera no makuru zo twabateguye. Nkingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye, nkingurukire nabagenzanje bafashije kuyegeranya. Twafe mudasigana, ndabimfurije kugira amahoro iwanyu no mubanyu atamwe no horaho na weekend nziza. Naho butaha.